Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi. Ibiganiro bibandanya nk'uko musanzwe mubimenyereye gushimikira ku makuru yo mu karere. Muri kumwe nanje Fidèle Niyongabo.
Icyo baguhaye ni ubusa, ntabwo yita kuri atenese, ntiyita amanota ufite yo kwinjira muri kaminuza, kuko atitaye n'ingorane uzahura nazo utwara cya gipapuro.
Uwo ni Dr Innocent Mugisha, ayoboye urwego rushinzwe amashuri makuru na kaminuza mu Rwanda, avuga ku makampusi yugawe kubera adakwije ibyangombwa byo kwigisha. Iyi nkuru n'andi makuru turabateguriye turayigaruka ko mu kanya gato. Yamara, reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Dutangurire ku makuru yerekeye Uburundi. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Ban Ki-moon, yasohoye itangazo uno munsi. Uburundi bwibuka imyaka 15 irangiye amasezerano y'intangamarara ya Arusha y'amahoro no kunywanisha abarundi atewe kw'igikumu mu gihugu cya Tanzania. Mu kiringo cy'amezi atanu arangiye, ayo masezerano yarabangamiwe. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, Ban Ki-moon, yasabye Abarundi gusubira kwisunga amasezerano y'Arusha biciye mu biganiro, ukumvikana no gutorera inyishu amatati biciye mu mahoro. Yasabye abayobozi b'impande zose za politike kwerekana ubutwari no kubona kure mu gusubira mu biganiro n'abo batavuga rumwe, bakongera bakarengera ibibazo bya politike bibatandukanye. Amenyesha ko uko izo mpande zidahuriye ko bishobora kuba kose bingana, bishobora kuba bingana kose ari bito umuntu abigereranije no gusubira mu bwicanyi. Kwezi kumwe inyuma y'amasezerano ya Arusha atewe kw'igikumu, umuhuza mu mugambi w'amahoro mu Burundi, Nelson Mandela, yavugiye mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku Burundi bwinjiye mu kiringo gishasha cy'amateka yabwo. Yatangaje ko abazohungabanya amasezerano ya Arusha bazobibazwa imbere y'amateka. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU, Ban Ki-moon, yasubiyemo ubwo butumwa bwa Mandela. Yerekanye umwizero ko abategetsi b'impande zose za politiki harimo abari mu buhungiro bazokwerekana ukwiyemeza kwabo ku byerekeye kubakira ku mahoro n'umutekano amasezerano ya Arusha yazanye mu Burundi. Tuve mu Burundi tuje muri Sudani yo mu manuka, aho perezida w'icyo gihugu Salva Kiir yategetse igisirikare guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare imbere y'uko amasezerano yo guhagarika ingwano aja mu ngiro ejo ku munsi wa gatandatu. Itegeko rya perezida Salva Kiir ryasohotse ku muhingamo w'ejo kuwa kane, ritegeka abasirikare ba leta kuguma mu birindiro bafise muri iki gihe no kurasa kugira bivune mu gihe gusa batewe. Ejo ku munsi wa gatatu, perezida Kiir yategeye ku masezerano n'abagwanya ubutegetsi ku murwa mukuru wa Sudani yo mu bumanuko Juba. Indwi imwe inyuma yo kumutegetsi mukuru w'abagwanya ubutegetsi Riek Machar ateye igikumu kuri aya masezerano ya Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia. Perezida Kiir yari yerekanye amazinda ku masezerano yo guhagarika ingwano mu byari byavyuye ubwoba kwa ayo masezerano atazorama, yamara nta gutana mu mitwe kuvugwa ko kwabaye ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa kabiri, urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwari rwagabishije gufatira ibihano Sudani yo mu bumanuko mu gihe perezida Kiir atari gutera igikumu ku masezerano yo guhagarika ingwano. Amasezerano akurikiye ibiganiro by'amazi amezi atari make byari bihagarikiwe n'igihugu cya Ethiopia, n'amasezerano yo guhagarika ingwana atari make yarenzwe ko. Ubwato bwuzuye abantu barondera kwimukira mu karere k'Iburaya bwari buvuye mu gihugu cya Libya bugana igihugu cy'Ubutaliyano bwaribiye. Abategetsi b'igihugu cya Libya bavuga ko abantu bagera ku 200 bapfuye, yamara igitigiri cy'ukuri ntikiramenyekana. Abategetsi b'igihugu cya Libya bavuga ko bajejwe gukingira imbibe zo mu mazi za Libya batabaye abandi bantu 200 muri ubwo bwato mu mazi ari ku nkengera z'igisagara cya Zawara ku muhinga mu wejo kuwa kane. Abategetsi bajeje umutekano bavuga ko abo bantu bari muri ubwo bwato bava mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara no mu bihugu bya Pakistan, Siriya, Maroc na Bangladesh. Umwe mu abo bantu yabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters k'ubwo bwato butari bumeze neza. Abategetsi bavuga ko abantu 2,400 bapfuye bariko bagerageza gushika mu karere k'Iburaya n'ubwato muri uyu mwaka, igitigiri kirenga bapfuye nk'iki gihe mu mwaka uheze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo vyagiriye hamwe imyimenyerezo ya gisirikare ikomeye cyane mu buryo itari bwaba imbere yaho. Iyo myirekano yagizwe uno musi wa gatanu hafi y'urubibe n'igisagara ca Pochon. Iyo myirekano ikurikiye icuka kibi kimaze imisi hagati y'ibihugu bya Korea ya ruguru na Korea y'Epfo. Imyimenyerezo nk'iyo muri kahise yarashavuje cyane umutegetsi w'igihugu cya Korea ya ruguru Kim Jong-un, kenshi yishuye mu kugabisha bikomeye abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abategetsi ba Korea y'Epfo. Kim Jong-un uno munsi kwa gatanu yavuze ko aha agaciro ibigwanisho ruhonyanganda by'igihugu ciwe aho kuba ibiganiro, kuba yashitse ku masezerano akomeye n'abategetsi ba Korea y'Epfo igihe Korea ya ruguru na Korea y'Epfo byari bigiye gutana mu mitwe mu minsi ya vuba, nk'uko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru rya Korea ya ruguru KCNA. Amasezerano hagati y'ibyo bihugu bibiri yashitswe ko inyuma y'ibiganiro byabereye mu gisagara kiri ku rubibe ibyo bihugu bihana cha Panmunjom. Abategetsi b'igihugu cha Vietnam bagiriye ikigongwe abanyororo barenga 18,000 mu gihe igihugu cha Vietnam kiriko citegurira kwibuka umunsi w'ukwikokira ku itariki 2 z'ukwezi kw'icyenda. Yamara abagiwe n'ivyaha bihungabanya umutekano w'igihugu ntibazorekugwa. Abategetsi b'igihugu cha Vietnam bavuga ko abo banyororo barimwo abanyamahanga 34 bazorekugwa kuva ku munsi wa mbere imbere y'ukwibuka imyaka 70 irangiye Vietnam ironse intaya y'ukwikukira mu kwikura ku Bufaransa. Abo banyororo bitegekanijwe ko barekugwa bagiwe n'ivyaha birimo bwicanyi, ibiyayura umutwe, ubucuruzi bw'abantu n'ibiturire. Yamara nta n'umwe muri bo yakoze ivyaha bihungabanya umutekano w'igihugu, nk'uko bitangazwa n'umushikiranganje w'umutekano w'igihugu cha Vietnam Lee Kyu Vuong. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yanebaguye igihugu cha Vietnam mu kuvuga ko kitihanganira abanyepolitike batavuga rumwe na leta, kandi ko ico gihugu gifunga abantu kubera badashigikiye umugambwe uri ku butegetsi. Abategetsi ba leta ya Vietnam bavuga ko abapfunzwe barenze ku mategeko. Radio Swit America i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu Rwanda, aho inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza iburira abanyeshuri biga mu za kaminuza cyane cyane zigenga ko babanza gutohoza imbere yo kwiyandikisha muri aya mashuri. Ubuyobozi bw'iki kigo buravuga ko umunyeshuri azorenga kuri aya mategeko akiga amashami atazwi diplome yiwe izobipfuye ubusa. Nibyo dushikirizwa na Asumta Kaboyi.
Inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda yahagaritse amwe mu mashami na gahunda z'amasomo bya zimwe muri kaminuza zo mu Rwanda, kuko aya mashami yashyizweho nta burenganzira abanyiri ibigo bahawe. Zimwe muri kaminuza zagezweho n'iki cyemezo harimo kaminuza ya Montenya ishami rya Rusizi na kaminuza ya Kigali ishami rya Musanze. Umuyobozi w'iki kigo Dr. Innocent Mugisha yasobanuye ibyo abanyeshuri bagomba kwirinda mbere yo kujya mu ishuri runaka.
Ikibazo dufite n'ubwo guhisha program muri department, kuko department wayemerwe cyangwa program itaremerwe. Ibyo rero niho ngira ngo nsaba abanyarwanda kubona kwa gatanu ubu ugiye ku mipaka ku nkiko z'u Rwanda ukaraba abantu basohotse igihugu bajya mu bihugu bidukikije bajya kwiga programu zitari validated mu mashuri atari accredited. Umuntu akaba atakaje akazi, yatakaje akazi ku Rwanda akoraga cyangwa imirimo yakoraga, yatakaje amafaranga, yatakaje umwanya, akazana igipapuro icyo bita ikibiribiri. Nibwo abantu mwumva akenshi ku munsi bavuga ngo higher education council yabimye equivalence. So kubima equivalence, equivalence y'ikisi y'ikintu ya diplome yatanzwe program itari validated igatangwa na institution itari chartered.
Hari hashize igihe humvikana amajwi y'abanyeshuri barangije za kaminuza cyane cyane zo mu bihugu bituranye n'u Rwanda bavuga ko za diplome zabo zitemewe na Minisiteri y'Uburezi. Nubwo nta mibare yashyizwe ahagaragara yabo bize cyane cyane mu bihugu duturanye, hakunze kumvikana umubare utari muto wabize muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bize mu mashuri amwe n'amwe ya mu Bugande. Aba banyeshuri cyane cyane biga mu mpera z'icyumweru. Kuri Dr. Innocent Mugisha uyoboye inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda, asaba abanyarwanda kutararukira ubuhenda abana baba muri aya mashuri.
Abantu bishukwa na biriya biciro bavuga ngo ni make, ntabwo ari make kuko nayo ubusa icyo baguhaye ni ubusa. Ntabwo yita kuri atenese, ntiyita amanota afite icyo kwinjira muri kaminuza, kuko atitaye n'ingorane uzahura nazo utwara cya gipapuro kitemewe. Icya kabiri, ntabwo ushobora kumenya umubare wabo, kuko abo dushobora kumenya ni abatugannye, ariko hariho ababyiciranye batinye kuza. Kutugenda wihishe wagishije inama uti kaminuza ngiye kwiyandikishamo iremewe, iri shami riremewe,
Dr. Mugisha uyobora inama nkuru y'amashuri makuru na za kaminuza avuga ko nubwo hari amwe mu mashuri yafungiwe programu zigishwaga hari n'izindi zari zarafunzwe zakomorewe kugeza ubu abantu bafatirwa mu bikorwa byo kwishyiraho amashami atazwi bagira ingaruka zo gufungirwa amashami yabo ndetse ku banyeshuri bo bagahura n'igihombo giterwa no kuba barize ibintu bitazagira impamyabushobozi abize cyane cyane mu bihugu byo hanze mu mashami atemewe bo diplome zabo ntizirirwa zisuzumwa na Minisiteri y'Uburezi mu Rwanda kugeza ubu mu Rwanda abanyeshuri biga mu mashuri makuru na za kaminuza barareba ibihumbi 80 uyu mubare munini ufite abarimu bo ku rwego rwa doktora bataragera kuri 700 abafite masters bo baragera ku 200 ibi bikaba ari ikibazo cyugarije uburezi mu Rwanda kuko bashaka kwiga mu mashuri makuru ari benshi mu gihe babigisha babifitiye ubushobozi bakiri bake Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
urakoze Asumta mu Rwanda kandi bamwe mu bayobozi b'amadini ntibavuga rumwe n'abakristo babo ku mugezi wa Rusumo uherereye mu karere ka Gicumbi abakristo birirwa muri uwo mugezi mbere hakagira n'abawuraramwo kuko ngo bawuronkeramwo ibitangaza bakuru b'amadini bo bavuga ko ivyo bigenewe kuyovya abantu Eric bagiri ubusa umenyesha makuru wacu yagiye kuraba ibikorerwa muri uwo mugezi wa Rusumo
umugezi wa Rusumo mu karere ka Gicumbi umugezi uri hafi y'umuhanda Kigali Gatuna abaturutse imihanda itandukanye benshi biganjemo bava mu mujyi wa Kigali baragana umugezi wa Rusumo umugezi nawo ufite umuvumba utoroshye barimo abagore abagabo bari munsi y'uwo mugezi bitegeje amazi batose hari abayanywa hari abacira barivumbaguza barasenga nk'uko babivuga ku by'imyemerere yabo reka numve impamvu bahisemo uyu mugezi umugezi bamwe bavuga ko nta naho utandukaniye n'iyindi
ndakubona hano uri n'umwana kubera iki hano mu mazi
impamvu naje mu mazi ni mu butayu n'ahantu Yesu yasengeraga kuva na kera twese tugomba kujya tubasengera abumvira ijwi rya bose
ubusanzwe dusengera muri redini
sengera mu katolika
insengero se zintacyo zivuze se
kirakivuze cyane aha ngaha ni intambwe umuntu aba yateye ari igihe ufite ikibazo kikuremereye bavuga uti reka njya gushaka imana nyishakira ahandi hantu mbese urimo gutera intambwe nayo ikabona ko urimo kuyishakana n'umutima wawe wose none nayo ikabona kugukemurira n'ikibazo wari ufite
n'ikibazo wari ufite wari wazanye hano kuri aya mazi n'ikihe wavuga ngo cyafu
ikibazo nazanye neretse imana yanjye ni uburwayi nari mfite bwari bwaranze gukira none ubu nkaba narasengeye aha hantu nkaba narabukiye
mbere yo kwinjira muri aya mazi amanuka ku rutare mu murenge wa Mutete abaturuka mu madini atandukanye babanza gusengera bucece mu matsinda barangiza bakaganisha ishyamba kwiyambura bambari yo kujyana mu mazi iyo ugeze mu ishyamba riharusanga aho babyinira harabaye inkuntu nabo bati
ijambo ry'Imana ivuga ngo abashaka Imana baca bugufi yugiye mwari amazi waciye bugufi imbaraga z'Imana zikumanukiraho waburwaye ari amazi agukuraho indwara
aya mazi nakanunga gasumba utundi nkuko najya ku rusengero nkuko najya mu ishyamba ari nkasengeraho aho umutima umpase niwe mpfukama nkasenga atari ukubyirata ahubwo ari umutima umpase
bamwe mu baturiye umugezi wa Rusumo mu karere ka Gicumbi bo nta bitangaza bawubonamo uyu mugabo ashimangira ko yizera Imana
hari abinjira nabo zari mu isambu yanjye mfite imyaka 57 ubwiza bwa amazi nkino mwana nayo yozemo uvuga ngo harimo umugisha nta mugisha uri mu nari amazi
abakuru b'amadini twa ganiriye kuri uyu mugezi wa Rusumo benshi mu bakristo babo bizeraho ibitangaza duhereye kuri bwana Jean Sibomana umuvugizi wa ADPR mu Rwanda yabwijwe irya Amerika ko nta bitangaza bizwi kuri Rusumo ibitangaza ngo singombwa mu mugezi kuko no mu nzira ugenda yabiboneramo ni nabyo ADPR dahabanyeho na Kiliziya Gatolika ko ibikorerwa ku mugezi wa Rusumo n'abantu ku giti cyabo bigamije kuyobya rubanda bitakwitirirwa Kiliziya Gatolika Materne habo muremyi ni padiri mukuru wa paruwasi ya Byumba umugezi wa Rusumo herereyemo
Rwanda rwacu rero navuga ko ari nka nyene bari gutangira inzira y'ubuyobozi ko hantu kirivita itemeje ngo abantu bajye gusengera ntabwo nyine ubundi bakisa wagombye kwirukanyirayo dusanzwe dufite ahantu dusengera hazwi ifite tunaherekeje ba kirisitu aho rero ibintu bitera bindi ari barimo bose ni ibyabo uwagira ya akisida akazi ke ntabwo tuba twamuherejeyo ntabwo tuba twakiri gusengerayo misa twagiyeyo gukorayo indi mihango ya kiliziya nuko
abakorera muri santire ya Rusumo benshi muri bo badasenga bifashishije uyu mugezi babyungukiyemo uyu musore yotse inyama ku muhanda Kigali Gatuna
iyo baje nyine babazanye n'imigi imigisha natwe dukuraho imigisha babaje gushaka imigisha bakaduha imigisha natwe nka mucoma nyine nkanje ndabakorera ko kaburujeti ibakama kuri iyo migisha babavanye hariya mu mazi hari igihe nshaka kugura nk'ihene y'ibihumbi 30 kararishize imbere batatanya busengaza nashobaga no kuzimarana n'icyumweru
hari amakuru ko inzego z'ibanze zagerageje guhagarika ibikorerwa muri uyu mugezi wa Rusumo ahanini hirindwa impanuka zahabera ariko ngo byarananiranye hari ababyuka saa cyenda z'ijoro berekeza yo gusenga ndetse n'abaharara abo nibo bagitsimbaraye ko niyo hafungwa bazakomeza kuhambariza
ngewe kamaze nkubwira ikintu cya mbere ngewe nayo indwara yitwaga kanseri nta muganga utari waramvuye byari byaranze ariko naje hano ndayikira nayo indwara y'umutima naje hano ndayikira nayo indwara y'amaguru nza hano birakira ubwo rero urumva ngewe niyo bambuza no kuhasengera wenda najya nkwibana n'ingero nkahaka kubera ko ntawabimbuza
ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika igicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda
naho ku makuru yerekeye Burundi bamwe mu barundi bari mu ikambi y'impunzi ya Mahama mu Rwanda bahisemwe gukora kugira binjize amafaranga aho kubandanya kurindira imfashanyo nivyo mugenzi wacu Desire Hatungimana adushikiriza
iyo moteri hinda yatsa amatara aho bimweshereza Salon de Coiffure bakanaharorerera amareresi nyeneho amenyesha yuko akarusho kobaye kanini yaba bafise amatara kuko iyo moteri itwara igitoro cinshi
mu bisanzwe ngene bimeze ntabwo ari akazi koroshe impamvu katoroshe duhora n'ingwane nyinshi urabona aha hantu nta mashanyarazi ahari bisaba irumva umuntu aje ahunganye yuko turondera generator generator nazo zirahenze generator igaca tunwera intuzenya isasi nyinshi tukasanga ntitwikuramo umva ikibazo cya mbere dufata duhura naco umucanwa ni ukenye
ariko ku muntu nkawe biragufasha gutunga umuryango
okay biradufasha kuba twoja mu bujura canke mu bindi canke kwa bindi canke hari turi umwanya bikatutakwicara sanga ta kibazo rakimegeha ku buzima bwa misi yose turabana kibazo
umwe mu bakora muri iyo Salon de Coiffure amenyesha yuko bimufitiye akamaro kanini cyane kuko aronka icyo yifuza atarinze gusega
je kabe sandahe nibuke buke kubera tabipanga no kujya ku ishuri harangira nk'igihe nyene nka zanyene nka simbiraho nkaronka n'amajana abiri ndayifashisha mu huko yako nkokoronka nk'agasukari ngo ishobora gufasha kuko zubu kunwa mbuye cyane nkaronka n'agasabune kuko ndakoresha bumva mu byo kuri ndi kare yunga ndi yungunganya ukebe
ugaruka nkawe ubasaba iki
cyo ugaruka nkanje no rohanura yuko yohiga wo higa kuga nyene uzu wifashisha canke ugahitamwe ukaja nko kurondera kubera mu nkambi ntiwobaho utaja kurondera
ubuzima muri iyo kambi ya Mahama sivyo gusaba yakoregwa kuko hari n'amarestora atari make aba muri iyo kambi bifashisha mu gufungura ivyo basanzwe bataronka iyo batsita ifaranga umukenyezi atabuka restora karabafasha mu buzima butoroshye babayemwo
ubuzima bw'ingaha mu nkambi ntibworoshye ariko umuntu arazaragaragaza kugira abe ingene yobaho nk'ubu twarashoboye kuyungunganya kugira turabe ingene koza turagira ka restora umuntu ashobora kudandaza agacana makeya agashobora guhindura akaguru tuboga cyangwa akagura akantu yoba yifuza
muri iyo kambi rero hari n'abandi badafise umutahe w'ukora urudandaza ariko batareza amaboko nk'umukenyezi atubwira ica karima k'igikoni kamumariye
ego akarima k'igikoni karafise icyo kafasha kuko iyo ndi imyaka arima k'igikoni gatuma abana mfise kuko mfise abana narabyiyumvire kuko nabonaga kugura izo rengarenga ari ibintu bigoye cyaje kujya mu isoko kugura nk'iryo shu ari ibintu bigoye kandi ufite amaboko ukomeye wofuma ubyikorera wowe wenyine ukagira ko karima k'igikoni ugasoroma abana bawe bakabandanya bagira amagara meza nawe ubwawe kandi ukagira amagara meza
abishinga kurera amaboko umugabo abahanura nyabona kuyakura mu mpuzu bakarondera ico bokora
izindi mpunzi cyo no zihanura ntiboza baraja mu baturage gusegerereza umwe wese hari ukuntu yogerageza akihangira umurimo mu byashoboye n'ubufise agatari gatoya arashobora kwiyaranja canke akorera abandi zose birashoboka yego kigusabiriza ntabwo ari byiza yego cyo no hanuno bahanura
muri iyo kambi ya Mahama irimwo abantu baba 40,000 ingorane ni nyinshi ariko bamwe mu bayibamwo bamenyesha yuko umuntu agifise inguvu ivyo gukora bitabuze kugira utwaronse dusahirize ivyo bagenewe na HCR Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Mu Burundi kandi abadandaza bato bato batunzwe no gucuruza ivyamwa vy'amavoka bavuga ko akazi kabo gasa nakahagaze. Icabitumye nuko nkuko babisigura nuko ico camwa kiriko gishoka ku rugero rudasanzwe mu gihugu ca Tanzania aho basigaye bagihinguramwo amavuta yo kwisiga. Abafungura ico camwa bavuga ko kiboneka bigoranye kubw'ibeyi nini. Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Muringa ajejwe iby'ubutunzi avuga ko naho igiciro caduze atari kirenga akamenyesha ko bagiye gufata ingingo zose zishoboka kugira umurundi wese akeneye icyo camwa akironke. Inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze.
Abatunzwe no gucuruza icyamwa kivuka mu isoko nkuru ya Muyinga bavuga ko bigoye kuronka ico kicuruzwa muri kino gihe kiriko gihurumbirwa cyane n'abagishora mu gihugu cya Tanzania.
Aducuruza ivoka twebwe ubu urudandazwa ruhagaze nabi bivanye na Tanzania iza ikazisombi zitwara ari mbisi izese n'iziteze ikazitwara. Ubu buzima bwacu buhagaze nabi. Ivoka yahori kugwa amajana abiri ikugurwa amajana atatu bivanye na Tanzania ari mbisi izitwara ari mbisi n'abakiriye usanga turimo turagora zino voka bazikoramo amavuta yitwa avocado nisho gituma tutigira turonka ivoka. Ubu
rudandaza kwivuka nyene ubu byaragoranye kweri kabisa emwe kubera nkafe tujya tudandaza ivoka ngubu ntazo tukironka. Abatanzania baraza kuzirangura ari mbisi bakarangura nzitarera izeze iziteze bacusanga naho tuzirose ivoka imwiguza tatatu ivoka yahori guri jana.
Abakunzi bico camwe bati hatabaye gukingira umwimbu nta gahengwe
cyenda gakonda ariko karazimbye.
Kazimbye kubera iki?
Kubera nyine batirondera keshi bakazibura zitanga zitsinje batirangwa zitsinira ko bagacashiba kutuzimba. Kubera nyine usanga batanya amaremoroke bapakira ibigunira zisoka ziva nka mu Burundi wacu zigenda mu bindi bihugu. Icyo gituma mvuga zisha zitsimba.
Aho bitubabareza nuko Burundi bukanurira ibisohoka ntibikanurira ibiriko birasoka vyiwacu bagakanurira ibiriko birinjira ngaha kandi bivuye hanze. Mugatwe givuka zasohoka ntibavuge bariko baratunyaga. Twosaba yuko natwe bohagarika kuko natwe nta murundi yo kwinjira muri Tanzania akayora ibiriyo ubutunzi bwabo batabanjije guca muri leta. Twege nta leta turabona abahaye urupapuro rwo kugira abaje no mu misozi kwakira izo voka.
N'abasuma ico camwa mu isoko nkuru ya Muyinga bavuye mu zindi ntara barabona ko kizimbye muri iyo soko ariko ntibashoka bamenya ikibituma.
Twebwe birazimbutse gose ni mishiha umunara ya Cankuzi urabona nk'iryo ori gura nk'ijana nk'iryo 50 mugo urabona nkaho onye iryo shanze ngo riguri jana majana abiri iryo nagijana urumva hari tandukaniro je nibaza ko ari kubera nyine ari soko rihuriramwe abantu benshi.
Badende Jumayine umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Muyinga ajejwe iby'ubutunzi ati ivoka zirashoka mu gihugu cya Tanzania atariko nta munsi wishibere kuko hari n'abafite umwimbu urenga ko batoronkera isoko imuyinga gusa.
Ko tubize hariho ishyirahamwe ririkobero ryishinze kurangura amavoka mabisi hanyuma naryo rigacya yariyashora muri Tanzania mugabo rikariha amatagisi ya komine n'amatagisi ya ubere mugabo ngaha ku isoko ry'Imuyinga. Icyo nzi cyo nuko amavoka aboneka nubwo yoba yaraduze gaco kubera ko ubu ari mu gihe atari mu kumweru w'amavoka nka neza mugabo amavoka araboneka ku giciro gishimishije. Kera noneho ahi Muyinga abantu bariko barijukira cyane kurima amavoka. Hariho umuntu umubizatunga yitwa Pankarasi Bakame uyo rero ararima amavoka menshi cyane gose kuburyo ko iyo ageze kwama aba badandaza mu masoko yo ngaha iwacu niwo mushoya ngo bayamare.
Uwo mutegetsi ati ingingo zo gukingira no kugwiza umwimbo w'ivoka zarafashwe mu ntara ya Muyinga.
Icyambere cyo twategekanya yuko twohimiriza abantu ko umuntu ku rugo n'imiburiburi wayifite icyo giti kivuka akazayiya mu biriwe ariko no ku isoko nyene tuzoraba ko muri iyi minsi tworaba ingende twogabanya umurindi wo kuyashora hanze bishoboka ko n'abenegihugu bashobora kuyaruha ku maherage ku giciro kigereranye bashobore kuyaruha na cyane cyane ko muri iki gihe atari na menshi cyane rwose ku isoko.
Tubamenyeshe ko ayo mavoka ashoka mu gihugu cya Tanzania arangurirwa no mu ntara ya Karusi nubwo tutaramenya ko ingaruka zoba ari zimwe ku buzima bw'abanyagihugu nk'uko bimeze mu ntara ya Muyinga. Imuyinga Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco. Tukibandanya kuvuga ku Burundi umumenyesha makuru wa EPA mu ntara ya Gitega Gerard Nibigira yitavye kuri uno munsi wa gatanu muri parike y'Igitega yagirizwa kuba yaratutse umukuru w'igihugu Fidelite Ishatse niyo yari.
Kumutahe yarungikiwe imvo yari yanditse nukumvirizwa yumvirijwe n'inyamiramabi ikorera mu biro bifite numero 22 aheje kumvirizwa niyo nyamiramabi Jean Nibigira yatubwiye cyatumye arengutswa
numvirijwe hanyuma inyamiramabi yasiguriye ituma yantumye ko yambwiye yuko yasabwe n'ujejwe urongoye igipolisi mu ntara ya Gitega ngo antume ko anyumvirize ngo kubera ngo natutse umukuru w'igihugu arambwira yuko hari n'abantu babiri umwe nzi ku izina rya Mufuta undi akaba ari umuyobozi w'ibohero rikuru ry'Imuramvya nzi ku izina rimwe rya Siriro abo rero ngo nibo ngo bari kunyagiriza imbere y'iyo nyamirama biko natutse umukuru w'igihugu
aba bantu rero bari kwagiriza Jean Nibigira ko yatutse umukuru w'igihugu ngo babagijwe n'inyamirama bi barabihakana mbere n'igihe ariko barumvizwa n'iyo nyamirama bi Jean Nibigira yari kumwe n'uwo mukuru w'ibohero rya Muramvya
inyamirama bi yambwiye yuko amaze kumviriza abo bantu yasanze cyo kutuka umukuru w'igihugu atabo bifatiye hanyuma uno munsi nyene uwo muyobozi w'ibohero rikuru ry'Imuramvya yavuze yuko atabesha atamukuru w'igihugu nigeze ntuka
inyamiramabi yamwumvirije yahavuye imurekura imaze kubona ko atakimwagira narije ivyabona zari byarondewe byakanjo caha yagirizwa ariko naho biruko je nibigira afite makenga ku mutekano wiwe
nguma nicura ituma ngira ukwicura komeye nuko umuntu biheze nariho komine nagiyemo komine yitwa Gishubi maze gushikayo hejo gipolisi hari yanye nabandi bantu nkutwara umugambwe uri ku butegetsi muri iyo komine ugwaruka nabona arabantu bugwaruka baguma bankurikirana aho ngiye hose gushikaho warongoye gipolisi muri komine Gishubi avuga yuko icyo navuze ko nje kurondera taricyo hama ndamubwira nti jewe naje kurondera icyuma cy'imoteri imbere yo gutaha ndakimwerekana ngiki cyacyuma naje kugura ariko maze gushika muri komine Makebuko nasanze bashizeho urutsinga mu ibarabara kugira ngo bamfate abapolisi ngo bamfunge banagirizwa ngo mvuye gutanga za mpapuro zitagira umukono bita tract
mu kuva binwe wa polisi je nibigira yabanje guhamagara ku telefone utwara karere y'igipolisi ngo niko guca bona arare kuwe hama abamurekuye amubwira yuko umwanya n'umwanya igipolisi kimukeneye azocitaba aho bigeze je nibigira avuga ko atakwishira no kwizana gifise akibaza kwimubako bifitanye isano n'umugabo wo kumenyesha makuru
nibaza yuko imvo ari uko nsanzwe nkurira iradio RPA yo nayo ikaba yarugawe ndetse yaranaturiwe nibaza rero yuko rero cyo hanini kirimwe mu bituma nkurikiranwa cyane kurusha abandi banyagihugu je nsaba yuko gateka kanje ko kubahirizwa simpigwe nyamaswa ngombye kuja mu yindi komine ko ndafise abagenzi saba yuko atawusubira ku ndaba nkinusu y'umurundi cyangwa umuntu atari umurundi cyangwa umuntu batakwije ubwenegihugu
urongoye igipolisi mu ntara ya Gitega cyo kimwe n'urongoye akarere igipolisi twabarondeye ntitwashoboye kubaronka turondeye umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yatumesheje ko iyo umuntu yumva ko umutekano wiwe udakwiye ngo arandikire ubuyobozi bukuru w'igipolisi abo nabo bakihweza ko ibyashikirije bifashe ngo iyo bibaye ngombwa baraheza akamuronsa amucungira umutekano ku giti ciwe i Bujumbura Fidelite Shatse ku buje rya Amerika
urakoze Fidelite tubabwire incamake y'amakuru twabashikirije imbere ko dusezerana twavuze ku byerekeye Burundi kumunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon yasohoye itangazo no munsi Burundi bwibuka imyaka 15 irangiye amasezerano ya mbere ya Arusha y'amahoro no kunywanisha abarundi atewe kw'igikumu mu gihugu cha Tanzania twabwiye ko president w'igihugu cha Sudan yo mu manuko Salva Kiir yategetse igisirikare guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare imbere y'uko amasezerano yo guhagarika ingwana aja mu ngiro ejo ku munsi wa gatandatu tongeye tubabwira ku bwato bwuzuye abantu barondera kwimukira mu karere k'Iburaya bwari bivuye muri Libya bugana igihugu c'Ubutaliyano bwibiye nshuti z'ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro byo muri uyu mwanya hari nibo bigarukiye mari kumwe nanje Fidene iyo ngabo washize hamwe ibi biganiro ni Elvin Sangano mugira umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.